iyo ndirimbo ihayagize igihugu c'Uburundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania. Ni birori vyamaze umwanya urumero umara. Umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya leta y'Uburundi yo kutitaba ibiganiro. Mwijwi giwe yumvikanyemo agashavu yagize ati:
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira nimibi uri burindonke umuntu numwe yoserukira leta y'Uburundi, ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora. Yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'8 uyu mwaka. Ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020, amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hame n'amakungu kuneze y'Abarundi bose.
And will be held free, fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mkapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatati ya politike. Mkapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi ni inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo habone ku muti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative session.
Abitavye ibiganiro biriko biraba na batavuga rumwe na leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hame n'abandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50 uretse leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hame n'indi migambo itavuga rumwe na leta icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye. Abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwo bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitavye ibiganiro. Umuhuza yababajije ati: mwumva ndiko mvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose. Nabo baremera abatumva icyongereza bari bafise ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa. Muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemere ko baja kugira icyo badushikirije ingene bakiriye iyo jambo ry'umuhuza. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.